Hivi ni Sauti ya Amerika. Bizuti Amerika ribandanya kwashikiza biganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda niriwe neza cyo mu guteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza se ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo rero nayo hiryo no hino no mu biyaga bigari
ibirekuwe ku musaseredoti aherezi nkuka y'imisa ahijambo mu Kristo murayike cyangwa ubundi muntu mugihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa yo guhimbaza ukaristiya.
Uwo ni umukuru wa Arsidiyosezi ya Bujumbura, akaba ari nawe ahagarariye Papa Francisco muri Diyosezi ya Ngozi. Musenyeri Jeze banshimiye ubusa mu Rwanda, naho Ekleziya Katolika yemera gukuramo inda. Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ubwato bwibiye mu kiyaga Kivu, irengero ryabanjije na 50 riramenyekana.
Abaturage ba Misiri bazemeza itegeko nshinga rishya guhera kuwa gatandatu muri referendum. Iryo tegeko nshinga rishya ryemerera President Al-Sisi gutegeka kugera mu 2030. Mugume ku maradiyo ya yanyu rero, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, mwaze mukurikire aya makuru.
Ido ni dorero jama kuyo hija no hino tuwafitie mraka kanya igisirikare cy'igihugu cha Sudani shimuriye prezida yakuwe ku butegetsi Omar al-Bashir mu ibohero ryo ku mugwa mukuru Khartoum. Ivyo bibaye mu gihe abantu amajana n'amajana bagize imyiyerekano no musi wa gatatu hanze icicaro c'igisirikare ku mugwa mukuru Khartoum, bariko basaba gushira bidatevye ubuyobozi mu minwe y'abasivile. Igisirikare cyakuye ku butegetsi prezida Bashir mu ndwi iheze hari inyuma y'imyerekano mu mabarabara yamaze amezi atari make. Iyo myerekano yari ukwiyamiriza intwaro yiwe yari imaze imyaka 30. Hashizweho urwego rw'igisirikare ruzoyobora Sudani mu kiringo kirenga amezi abiri mu gihe amatohoza azoba ariko arategurwa. Kuva akuwe ku butegetsi al-Bashir yari yashizwe mu kibanza gikingiwe. Igisirikare cya Sudani gitangaza ko kitazomushikiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira cigwe urubanza ku vyaha vye mu ngwano n'ivyaha vy'ihonyabwoko yagirizwa ko yakoze mu ntara ya Darfur. Yamara gitangaza ko kizomushira imbere y'intahe mu gihugu. Abateguye imyerekano basavye igisirikare kwimurira al-Bashir mu ibohero ry'ukuri. Muri ico gihe leta y'igihugu ca Uganda yatangaje ko izokwihweza ivyerekeye guha ubuhungiro Omar al-Bashir. Ivyo naharondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe rw'imigenderanire bwa Uganda uno musi wa gatatu. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Uganda Henry Okello Orien avuga ko igihugu ciwe gishobora kwihweza ivyerekeye guha Bashir ubuhungiro hamwe yo bavyifuza.
Mu Misiri, referendum ku itegeko nshinga rishya izaba kuva ku itariki ya 22 kugera kuri 22 muri uku kwezi, ni ukuvuga ejo bundi kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa mbere. Ni president wa komisiyo y'igihugu y'amatora la Shina Ibrahim wabitangarije uyu munsi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu murwa mukuru Cairo. Inteko ishinga amategeko ya Misiri yavuguruye itegeko nshinga ejo kwa kabiri, yemeza ko manda y'umukuru w'igihugu Abdel Fattah al-Sisi arimo ubu ngubu iva ku myaka 4 ikajya ku myaka 6, bivuze rero ko azayirangiza mu 2024 aho kuba mu 2022. Azaba kandi yemerewe kongera kwiyamamariza indi manda y'imyaka 6, bivuze ko President Al-Sisi afite amahirwe menshi yo gutegeka Misiri kugera mu 2030. Uretse manda z'umukuru w'igihugu, ibindi bishya mu itegeko nshinga rya Misiri nuko riteganya ko ubucamanza bugenzurwa n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, kandi ko n'igisirikari n'ubundi gisanzwe aricyo nkingi y'ubutegetsi cyongererwa uruhare muri politiki.
Radio ya Amerika Washington DC. Perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko iki irengero ry'abantu 150 rivugwa ko ritazwe. Ivyo ni nyuma yuko ubwato bwibiye mu kiyaga Kivu mu buseruko bw'igihugu. Ubwato bw'imoteri bwariko butera buja mu gisagara cya Goma igihe bwibira ku munsi wa mbere ku muhingamo. Benshi mu bantu irengero ryabo ritazwe bavuga ko barabadandaza bagira ugo rugendo ukwindwa itashe. Perezida Tshisekedi yatangaje mu butumwa yashize ku rubuga Twitter ko bazohana bagize uruhara muri iyo mpanuka. abategetsi bo mu karere iyo mpanuka yabereyemo bavuga ko ibiziga by'abantu bane gusa ari bivyo byatowe gushika ku munsi wa kabiri mu gihe abantu 35 batabawe. Daphne Birimbi ayoboye ishyirahamwe rihananira inyungu z'abanyagihugu ahitwa Mbinga yabwiye Radio Okapiko abategetsi bakeneye gukomeza kugenzura ubwato butwara ibitegeri by'abantu birenge rugero bituma haba impanuka z'inkumbi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Muri Sudani yo mu manuko Riak Machar ayoboye abatavuga rumwe na leta igihugu cya Sudani yo mu manuko ntiyiteguriye kugaruka ku mugwa mukuru Juba ashaka kwigizayo ishigwaho rya leta y'ubumwe gushika ibibazo byerekeye umutekano wiwe bitorewe inyishu. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi wo mu gambwe wiwe uno musi wa gatatu. Yabitegekanijwe ko Machar atahuka muri Sudani iyo mu manuko mu kwezi kwa gatanu akaja muri leta y'ubumwe mu mabanga icegera cha president Salva Kiir inako bateye amasezerano igiko mu masezerano y'amahoro mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze. Amasezerano nakigoroka nyuma ko guhagarika ingwano imaze imyaka 6 muri Sudani yo mu manuko. Ingwano yadutse inyuma yuko abo bagabo babiri batumvikanye mu mwaka w'2013. Abakurikirana ibintu bari bagabishije kwishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yo mu mwaka uheze ryahagaze. Stephen Kang ko aserukira umugwi ugwanya ubutegetsi wa Riek Machar SPLO ayo mu mugwi w'igihugu w'imbere ya leta mfata kibanza ujeje gushira mu ngira amasezerano y'amahoro yashitswe ko avuga ko bari ko basaba kwigizayo ishigwa mu ngiro ryayo amasezerano mu kiringo cha yandi meza 6. Atangaza ko Machar atazotahuka ku mugwa mukuru Juba atamasezerano yerekeye umutekano wiwe abanje kuba.
Muri Israeli Benjamin Netanyahu yongiye kuba ministri w'intebe, President Reuven Rivlin yagombye kuba arimo amwakira ubu ngubu turimo tubagezaho aya makuru kubera ko bagomba kubonana na Samoya ijoro. Ubwo rero President Rivlin yagombaga gushinga Netanyahu gushyiraho guverinoma nshya nyuma y'amatora y'inteko ishinga amategeko yo mu cyumweru gishize ku itariki ya 9 y'uku kwezi. Benjamin Netanyahu n'ishyaka rye Likud bafite abadepite 35% bagize inteko banganya umubare n'intebe w'intebe banganya umubare w'intebe na Blue and White urugaga rw'imitwe ya politiki yishyize hamwe iyobowe na general wavuye ku rugerero Benjamin Gantz wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Ariko uyu munsi Netanyahu na Likud babonye amajwi y'indi mitwe ya politiki itandukanye bazafatanya gutegeka bujuje intebe 65. Netanyahu afite iminsi 28 kugira ngo abe yashyizeho guverinoma, ariko bibaye ngombwa icyo gihe kigashira atarabigeraho President Rivlin yamwongerera indi minsi 14. Benjamin Netanyahu afite imyaka 69 y'amavuko atangiye manda ya 5 abaye ministri w'intebe wa mbere utegetse Israeli igihe kirekire kurusha abandi.
Naho Ivanka Trump umukobwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera akaba ari n'umuhanuzi wiwe yabonanye no musi wa gatatu n'icyegera cy'umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire Daniel Kablan Duncan mu rugendo arimo mu karere ka Afrika rushimikiye ku iterambere mu by'ubutunzi ry'abakenyezi muri Afrika. Ivanka Trump yashitse muri Cote d'Ivoire ku munsi wa kabiri avuye mu gihugu cya Ethiopia yabonanye na Daniel Kablan Duncan mu ngoro kwa perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Uburinganire hagati y'ibitsina ni ikibazo gikomeye cyane muri Cote d'Ivoire, icyo gihugu kivugwa ko kiza ubugira 131 ku bihugu 144 ku byerekeye uburinganire bw'ibitsina muri raporo yasohowe mu mwaka w'2018 n'ihuriro ku butunzi mu makungu. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ekleziya Katolika mu Burundi yafashe ingingo ko ata muntu n'umwe yemerewe guhabwa ijambo mu gihe cy'inkuka y'imisa atari umulayike abirekuriwe. Itangazo yashize ahabona inama y'Abepiskopi Katolika y'i Burundi ivuga ko yifuza gukuraho umuco w'abantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza.
Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akabaye no hagarariye papa muri diyoseze ya Ngozi Denis Banshimiye Ubusa yasomye itangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi avuga kwiyongingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya. Anamenyesha kwivyagenywe bisisoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri kubijanye n'isomwa ry'imisa yo soko n'amerekero y'ubuzima rukiristo bwose. Abasenyeri Katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa kane mweranda muri Katolika. Musenyeri Banshimiye Ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi, akavuga ko inama y'Episkopi ibwirizwa kwibutsa muri usanga abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko amwe amwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye. Yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo.
Birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya, ugasanga barafasha kamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe canke abandi bantu baciye ngaho birenganira kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa y'imisa. Ikosa rya kabiri, mu maparuwasi mwamwe abapatiri bagira ivyo bitwaje ingabire baronse bemerewe canke biteze kuronka canke mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza, gutyo bikaba nka munda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya. Icya gatatu, hariho kandi abakristu barayike canke abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa, nkuko mbenga imisa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho iryo ari ryo ryose.
Kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro iryo ari ryo ryose, abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi hari ingingo n'amategeko bashinze.
Inama ya Episkopi Katolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya, gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakramentu y'Ukaristiya. Ishinze ingingo zikurikira: umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa. Liturujiya ntiyigera ibicibare cya kanaka, ntibirekuwe ku musaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa yo guhimbaza Ukaristiya. Birabujijwe kuhagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa, nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'Ekleziya. Patiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose.
Izi ngingo z'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushyikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa, mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu, haba mu ntara bavukamwo canke ahandi baba baroye kugendera abanyagihugu.
Mu Rwanda ho Kiliziya Katolika ntiyemeranwa na leta kubirebana no gukuramo inda. Iteka rya guverinoma y'u Rwanda riteganya ko umuntu ashobora gukuramo inda mu gihe rero yayisamye yarasambanijwe ku ngufu cyangwa se yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi cyangwa se kandi ibangamiye ubuzima bwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kaboyi.
Kuvira iteka rimaze gusohorwa bivuga ko uwabarebwa n'ingingo zirivugwamo yemerewe kuba yarishyira mu bikorwa. Iri teka rya Minisitiri w'Ubuzima ryatangajwe mu igazeti ya Leta ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka rizafasha mu gushyira mu bikorwa itegeko ryemera gukuramo inda ku mpamvu zihariye rikanahana ababikora bitemewe. Riteganya kandi ko icyemezo cyo gukuramo inda cyashyizwe mu bubasha bw'abaganga mu gihe mbere byemezwaga n'inkiko. Iriteka rigaruka ku mpamvu eshanu zituma muganga akuriramo umuntu inda arizo kuba umuntu utwite ari umwana kubusaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kubusaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'ubafite nk'isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite urete mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite indikurwamo igomba kuba iterengeje ibyumweru 22 nubwo kuva umuntu uvugwa n'itegeko yemerewe gukuramo inda amaze kubyemererwa n'abaganga babifitiye ubushobozi kiriya gaturika kugeza ubu iracyamagana iby'iri tegeko ikavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kuvutswa ubuzima kabone niyo yaba arinda Mutegeri Kambanda Antoine umushumba arikidiyosezi ya Kigali ni kuri mikro y'ijwi rya Amerika
twebwe nta mwana n'umwe tanda n'imwe twemera ko yavutse ubuzima kuko umwana ubu busamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kuba bera igitambo
arababivuga cyane cyane nko kuraba abana batoya babaza wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenya gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye
yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane n'igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu tukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima
iri teka risobanura uburyo ushaka gukuramo inda bisaba iyo ushaka gukuramo inda ari umwana bivugwa ko bisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko nyuma yo kubyumvikana iyo abamuhagarariye bemewe n'amategeko batumvikanye hagati yabo cyangwa batumvikanye n'umwana icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho benshi mu bahuye n'iki kibazo mbere y'uko itegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa baremeza ko bavukijwe uburenganzira umwe n'umwana watewe inda n'umuntu mukuru ariko akabura itegeko rimurengera undi ni umubyeyi wabuze uko yakwifata umwana we yatewe inda
nabyaye mfite 15 afite umugore n'abana n'imodoka yarambwiye atanga mu cyumba ahita afungura urugi hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supa
Mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi
nkurikije no kubuzima bw'umwana wanjye mbona buri muhungabana n'ishuri akaba yararivuyemo bibaye ngombwa ariko bishobora kuri byemera byayikuramo ariko bitabyemera namureka akabibyara ibyo byanteye ikibazo n'ubu ntabwo n'ubu ndahungabanye
kugeza impamvu zitanga izo arizo zose zituma umuntu yakurwamo inda kiriziya gaturika ntizemera Musenyeri Antoine Kambanda
Abanyarwanda bavuga ngo ni ukugwa mu ruzi rw'itikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakristu nyine cyo ni amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko y'Imana arabivuze hagati rero yo kumvira Imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero mutima nama tugomba kurera no kutoza kuko ejo uzagucira urubanza
iri tegeko kandi riteganya ko umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemera ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwe bwo kugirirwa ibanga iri tegeko kandi rigena ko nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwabisabye yabisabye nta mpamvu zemewe n'amategeko ashingiraho ahanwa nk'uwikuyemo inda itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ku muntu wikuyemo inda ku bushake rikagena ko umuntu wese wikuyemo inda iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 100,000 ariko ntarenze 200,000 naho umuntu wese ukuramo undi inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 umuntu wese kandi kubwa uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 300,000 ariko nanone ntarenze 500,000 cyangwa kimwe muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuwemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye uwakoze icyo cyahanishwa igifungo cya burundu Asunta Kaboyi, ijwi rya Amerika I Kigali.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe imirongo ya FM musanze mutwumvira ko yifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Abarundi bahungiye muri Tanzania bariko bimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi, bemeza ko ukubaho nabi, ubukene bw'ibifungurwa no gufatwa nk'imbohe ari byo bibatuma bafata ingingo yo kuja muri Kenya, aho bemeza ko hariho ukwidagemvya kw'impunzi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidence Abimana yagendeye ikambi ya Mutenderi iri muri district ya Kankongo, intara ya Kigoma.
Amakuru twakuye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakonko intara ya Kigoma, nuko biharuro vy'abava muri iyo kambi vyiyongera uko umunsi utashe bagerageza kwerekeza mu gihugu ca Kenya, naho leta ya Tanzania igerageza kuzibira. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi atashimye ko izina ryo rimenyekana.
Igitigiri cy'abo bantu bamaze kugenda ni benshi cyane, barashobora kwaba nk'ijana na 55. Impunzi n'ubu babandaje bagenda, hari abari barafashwe bajya 56 baragara kagwe hano, ariko polisi baze kubarekura baragiye. No kubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gushino saha impunzi ziriyo ni nyinshi, uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutenderi babwijwe ijya Amerika, igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kunguriza mu gihugu cha Kenya.
Ije ni gituma aba impunzi zihunga makambi ni kubera impunzi zifashwe nabi ngaha ntiturugarijwe kabisa, nicyo gituma impunzi zifatizwa inzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugaragara kwanga nuko tugenda gusenya ugiye gusenya kikura n'ingorane, nicyo gituma abasaba bahunga bakagenda muri iyi nkambi. Tukumva ni njya imwe ntibaduhindurira mugati, kumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira mugatoge tubaye uko nyene tubaduhindurira.
No kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora kubituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi benshi babandanya bagenda mu gihugu cya Kenya, abantu hariho kose ntushambire n'umwitegenje kuko impunzi zirigwa Nairobi atakibazo, abantu barahindurirwa ifungurwa, urucuruzwa bararukora barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu cya Tanzania. Nibaza ko yego bintu nyamukuru ari byo byuko isoko za bomowe atasoko zihari, ari byo byuko imoto za rugariwe nta kunguruza kuba kuma moto, ari uko kandi yuko impunzi dasohoka urenganye gusikambi ufatwa nk'umumenza, ibyo byose batishwe barafungwa, ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turageraniwe tugahitamo kwisuka kurisongoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika.
Igituma impunzi ziva mu makambi naho mperereye ni iki? Icyambere nuko ngene dufashwe nta soko ihari, barugara isoko zigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka. Ikigira gatatu nuko ngene nama bagomba kuduhungura ku ngufu kandi twahunze kikiri hajya nyene kitarahaba, ni ibyo bitatu. Jewe ndiko ndagerageza ndabona ko neza muri Kenya ho barakarusha gusimba muri tano, ariko muri Kenya turumva ko bahindura izinja kandi turumva yuko bagira ukwidegenzo badafungwa, aturumva yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimwo itegereza gutembera, ariko Tanzania ni ntara urimwo ntushobora kuyirenga kiretse inkambi burimwo. Iyo urenze inkambi ufite ikibane nyabanti bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aze mu nkambi aze mu yindi.
Abo Barundi barafite icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR.
Ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko boza umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa, imyaka ingahe iheze baduhubuga barakwiye kuduhindurira bakadabi ubundi bufugoduha.
Ni ukuvuga kamo ka leta ya Tanzania ni ukugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi vy'ukuri nk'uko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nk'uko baduhaye uburaro, nibareke leta UN ikorere igikorwa cayo.
Ndetse nanasaba UNHCR nirabe nyine yodufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tujye mu kino yuko turabaremereye kandi tutatubaremeza bishinzwe na UN.
Bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo Barundi bagerageza kwinjira mu gihugu cha Kenya ku mvu z'umutekano wabo, naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha makambi y'impunzi ari muri Tanzania, mu gihe kijya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse. Igihugu cha Tanzania nicyo gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2015, aho cakiriye impunzi zirenga 400,000 I Gakonko mu gihugu cha Tanzania. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
None tujye muri Afrika y'Epfo. Ejo kuwa kane urukiko ruzatanga umwanzuro warwo mu rubanza rw'abakekwa kwica Colonel Patrick Karegeya waguye i Johannesburg mu ijoro ryo kuri 31 ukwezi kwa 12 mu 2013. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye na Madame Leia Karegeya, umufasha wa nyakwigendera Colonel Karegeya, atangira mubaza icyo umwanzuro w'urukiko bategereje ejo usobanuye ku muryango wabo.
Mfite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango. Urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nk'uko bivuga. Kugira ngo bya mbere mwarabyumvise ba imyanzuro bari bafashe, kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza. Ariko ubu turanezerewe, tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo. Ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye, kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza. Twari tuyategereje, none nyine ubwo ni umunsi w'ejo. Turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza, kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona. Twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije iyi myaka yose, kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashe ko ibintu bimwe bitari byuzuye. Byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri, kandi uko kuri niko dutegereje, rero nicyo kizere dufite.
Ku bwanyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro wari wo wose ku munsi w'ejo, bizaba bibaye nkaho muruhutse, bizaba bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose?
Ni niko tubyumva, bizaduha icyo mu cyongereza bita closure.
No kuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo?
Yes.
Wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu, iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza, byabagendekeye bite? Urugendo rwagenze gute?
Ni urugendo rwiza, ariko turi prepared kugenda. Ntabwo navuga ngo ni urugendo rworoshye, ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza. Tuzishima rero nitubona tururangije neza. Kije kiri positive, turanezerewe nkuko nakubwiye bizaduha na closure nziza, ariko tutananezerewe. Ntabwo twakomeza nanone tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira. Abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo, kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho, ko kubahumuriza, kubabwira yuko ubutabera buhari, kandi kuko iteka gutsinda, ukuri ntabwo kujya gutsindwa.
Madamu Leia Karegeya, mbashimire cyane kuduha icyo kiganiro ku byo mutegereje mu rukiko ku munsi w'ejo.
Murakoze cyane namwe.
Mbere yuko dusezerana, tusubira tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Igisirikare cy'igihugu cya Sudani kimuriye perezida yakuwe ku butegetsi Omar al-Bashir mu irohero ryo ku murwa mukuru Khartoum. Ivyo bibaye mu gihe abantu amajana n'amajana bagize imyiyerekano no munsi wa gatatu hanze y'icyicaro cy'igisirikare ku murwa mukuru Khartoum, ariko basaba gushira bidatevye ubuyobozi mu minwe y'abasivili.
Mu Misiri, referendum ku itegeko nshinga rishya izaba kuva ku itariki ya 20 kugera kuri 22 muri uku kwezi, ni ukuvuga guhera ejo bundi kuwa gatandatu kugera ku cyumweru no kuwa mbere. Iri tegeko nshinga rishya ryemerera president al-Sisi gutegeka kugera byibura mu 2030.
Naho perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko irengero ry'abanjije na 5 rivuga ko ritazwi. Ibyo ni nyuma y'uko ubwato bwiriye mu kiyaga Kivu mu buseruko bw'igihugu, aho hari ku munsi wa mbere kumuhingamo.
Muri Israeli, Benjamin Netanyahu agomba kongera kuba minisitiri w'intebe uyu munsi. Amashyaka yifatanyije n'irye Likud bashyize hamwe, rero bagira intebe 65% ku 120 zigize inteko ishinga amategeko. Netanyahu w'imyaka 69 y'amavuko atangiye manda ya gatanu, abaye minisitiri w'intebe wa mbere utegetse Israeli igihe kirekire.
Riek Machar ayoboye abatavuga rumwe na leta muri Sudani yo mu manuko ntiteguye kugaruka ku murwa mukuru Juba ngo amasezerano yereke umutekano wiwe adashitswe ko. Amakuru rero n'ibiganiro tubaye tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gihe aniyagarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tukaba dushimiye engineer yadufashije ku buhinga bw'ivyuma na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro. Uwo bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikro, ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.